Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Signorine Nijimbere.
Sangwikaze nchuti bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe murano makuru mu Kirundi turi kwigenekeza rya 9 rusama umwaka n'2023 ayo twabateguriye nayo aza kuba hagaze ku ngingo nkuru zikurikira Impunzi z'abarundi zahunze kiringo ca gatatu c'umuhisi umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza zirashimishwa cane n'ifungwa rya Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere zigasaba nyabuna ko yoca kurikiranwa akabazwa no kubwicanyi n'ayandi mabi yagirizwa kuva mu mwaka wa 2015 muri ano makuru muraza kumva impunzi zayaze na Radio Inzamba Mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo naho hari umukukuru ke mu gipolisi c'u Burundi azwi ku izina rya Ahimanisha yagandaguwe mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere umuhungu wiwe yabyaye hanze akekwa kuba ari we yamwishe ari mu bintu w'igipolisi ku mvo z'amatohoza naye mu cegeranyo co mu kwezi kwa kane kurangiye umuhari uharanira agateka kazi na muntu iteka urerekana abantu barenga 50 bitavye imana 17 muri bo bahitanywe n'ibiza bitewe n'imvura nyinshi abandi nabagandaguwe bunyamaswa aya n'ayandi ni mukanyi sase mugume hafi ya radio Inzamba agateka kawe
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
turongeye kubaramutsa duheje kubibabwira umuntu umwe yarayitaje imana inyuma yaho akubitiwe ubuhiri mu mutwe vyabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere manisha yarayagandaguwe yari umukukuru ke wo mu gipolisi c'u Burundi akaba yamaze imyaka myinshi akorera mu Cankuzo nk'umupolisi w'intwazangabo ajejwe kugira amatohoza abo bita aba OPG uwikekwa kuba yaramugandaguye n'umuhungu wiwe yoba yavyaye hanze ariko ntiyigera mwemera mu bana biwe akaba yahagaritswe ku mvo z'amatohoza abajejwe intwaro muri komine ya Cankuzo baremeza ko uyo mukukuru ke yishwe mu gipolisi nabo bakavuga ko batanguye amatohoza inkuru tuyibaze mugenzi wacu Olivia Gakima
Ibyo byabaye hingiye cy'isaha zitatu z'ijuru igihe uyo mukukuru ke yaratashe avuye mu kirabo cahitwa ku kabasazi ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo ubyagirizwa n'uwitwa Jean-Paul Manisha abanyagihugu bo mu Cankuzo bemeza ko yabyawe n'umuhisi Manisha Henri ariko aranka kumwemera ngo amushire mu bandi bana yoba yamutegereye ariko arataha avuye kuri ico kirabo ikisiga ciwe bagitoye mu gatondo kuri uyu wa kabiri nuko amakuru ava ngaho mu Cankuzo mu babanyi b'umuryango wa Manisha Henri abyemeza bavuga ko uyo Jean-Paul yari afitiye agashavu uyo mutama amwagiriza ko yanse kumwemera icagiye kuvyunyura nuko Manisha Henri yaheruka kuronka amafaranga y'izabukuru hamu yo Jean aramusaba ko ayamuha ko aramwima
ubu bibazo yuko yari yamwishe umwana wiwe yoba yaravyaye hanze mugabo ntiyashobora kumwandikisha mu bitabo vya komine ubu mwana yagumye asaba yuko amwandikisha mugabo ntiyashobora kubikora niho mu nyuma rero yaciye atwarwa n'ibiyayuramutwe yanywa ibiyayuramutwe byinshi urumogi inzoga nyinshi abagenzi ba Manisha nyakwigendera baramugerageje baramuhanura yuko yokwandikisha uwo mwana akamusaba imbabazi naho akuze cyane ariko yavuze yuko uwo mwana atazayiyongera ku zindi ngwande afise zijyanye n'abana na buryo arondotse cyane aharonkeye amafaranga yabikije muri soka bunga katwale makwela agi mu karoko kusaza jya mwabaje cyane ku byo yabumye yitoka ati nanje amafaranga nazo yanjyana
uyo Jean Paul Manisha akaba yari amaze imyaka itatu arekuwe mu ibohero akaba yari yafunzwe yagirizwa kwica umusore yatwara moto ngaho mu Cankuzo nyene igipolisi kivuga ko catanguye amatohoza kugira kimenye ukuri nabo baba barafatikanije na Jean Paul muri ico caha mu butegetsi bwa komine Cankuzo baremeza ayo makuru ariko nta byinshi bashaka kubivuga ko
Olivia Gakima urakenuye abantu barenga 50 barapfuye 17 muri bo bishwe n'umwuzurira w'amazi izo bikaba biri mu cegeranyo ca Ligiteka cyo mu kwezi kwa kane cuno mwaka nk'uko bimenyeshwa na Celestin Ruribiki ajejwe kumenyesha makuru muri Ligiteka abantu 17 barakorewe amabi ashimikiye ku gitsina, bane nabo bakaba barabuzwe irengero, abandi 77 bahagaritswe hatisunzwe amategeko. Umuhariteka ugasaba leta kugwanya kudahana kwimonogoje mu gihugu igahana abagirizwa amabi. Kurikira
umuhari haranira agateka kazina muntu iteka weje gusohora icyegeranyo cy'ukwezi kwa kane cy'umwaka w'2023 kijanye niho nyango y'agateka kazina muntu mu Burundi. Muri iki cyegeranyo umuhari iteka waratohoje uko agateka kazina muntu kifashe, aho wasanze ko n'ukwezi kwa kane abantu 56 barapfuye, muri abo 17 bishwe n'imyuzuro ira y'amazi hamwe n'impanuka z'ibihome nyisozi. Muri abo nyene bapfuye haratowemwo ibiziga 26. Ikindi nuko umuhari iteka washoboye gutohoza abantu 17 bakorewe amabi afatiye ku gitsina, abantu 8 barakubagugwa, abantu 4 barabugwa irengero, hamwe n'abantu 77 bahagaritswe bidakurikije amategeko. Mu bakorewe ayo mabi umuhari iteka uravugamwo abafasoni 5 hamwe n'abana 9 bapfuye. Muri abo bana 9, 2 bakaba bishwe n'imyuzurira y'amazi. Turavuga kandi umufasoni 1 yanyurujwe hamwe n'abafasoni 32 bahagaritswe bidakurikije amategeko. Muri iki cegeranyo turavugamwo ibijanye n'ubutungane, gutwara neza hamwe n'ivyerekeye umutekano. Abadumwa ko urutoki muri aya mabi twavuze ni bamwe mu bari mu rwego rw'imbonerakure, bamwe mu bapolisi, bamwe mu bari mu rwego rw'igendereza, bamwe mu basirikare, hamwe na bamwe bari mu ntwara. Umuhari iteka urangiza kino cyegeranyo usaba leta ya Gitega kugwanya ukudahana kwa bayendanse mu kurengutsa ubutungane abagirwa bose n'ayo mabi, kuganira n'abafasha Uburundi bose hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI kugira igihugu isubirane amahoro.
Yari Celestin Ruribiki yajejwe kumenyesha amakuru mu muhari iteka. Akaruhuko gato amakuru twabateguriye acabandanya.
Inzamba.
Ifungwa ry'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni ryakigwa neza nawe mu mpunzi zahunze ikiringo ca 3 c'umuhisi Petero Nkurunziza. Basaba ko n'amabi yakoze yo kwica no gutoteza abanyagihugu yo yabazwa imbere y'ubutungane. Umvirize bamwe muri izo mpunzi bayaze na radio Inzamba agateka kawe.
Imbere y'iri ngira muri gereza nawe yarakwiye kuba ari muri gereza, none ko byakunze akajya muri gereza nabishimye cyane kuko ahandi inkozi y'iki bikwiye kuba.
Ifungwa rya Bunyoni naryakiriye neza cyane kuko Bunyoni inkozi y'ibibi byinshi, bwicanyi, ubusuma, gusuzugura inzego zikomeye nk'urwa Perezida wa Repubulika.
Ifungwa rya Bunyoni ntawe utoryakira neza mu gihe agiye barikurikije amategeko, ndetse abo yakuye icyubahiro cyabo, abo yakuye agashambara, abo yahekuye imfubyi zasigaye ku ngoyi naho zitari busubizwa ababyeyi bazo, ariko zigahabwa agaciro.
Bamucira urubanza kandi ndasubiza umuhama.
Aya aburane ntiyatwagwa mu buzima ubutungane.
Nino kuri ayo majwi y'impunzi z'abarundi duciye dusozerera ko ano makuru. Shimire mwebwe mwese mwaduteze yomi. Bagenzi banje bayatororokanije ndabashimiye nabo nyene. Sinyoni njimbere mwari kumwe kuri mikro ndabasezeye naho ubutaha.